Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti mwese muduteze abiri kuri mikro muri kumwe na Angelo Izibwirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.4 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 dusamiranira i Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
yaratubwiye ko ibintu byari bimaze imyinshi iriho mw'inzitizi y'uko babitoreye umuti icyo cyaratumwegereje cyane kubera ko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona bigomba biri mu makonsiritasiyo ariko ubu yabakubwiye ko byaheze.
Uyo ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Rukome gishinze kurwanya ibiturire mu Burundi avuga ku mubonano abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ari hanze y'igihugu bagiraniye n'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya. Mwiriwe neza nchuti muduteza matwi nkuko twabibabwiye umuhuza mu bibazo by'abarundi yijeje abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ay'abagore n'ay'urwaruka baba hanze y'Uburundi ko inzitizi zimaze igihe zizindiza ibiganiro by'abarundi ziriko zirabonerwa umuti. Ivyo umuhuza Benjamin Mukapa yabibwiye abahagarariye ayo mashirahamwe mu nama y'iminsi ibiri yarayirangiye iyantebe mu gihugu cy'Ubuganda. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome umwe mu batitabiriye ivyo biganiro yabwiye mumwe mu bitabiriye murambabarira ibyo biganiro yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema kumuhuza yababwiye ko ibibazo by'abantu badatumirwa mu biganiro biri mu byo baganiriye ko kandi ko yabijeje ko byabonewe inyishu. Tumutega amatwi.
Twaraganiriye n'umuhuza mbere nagira ndababwire yuko atari wenyine, ubu byari bihagarariwe n'uwo Museveni wenyine yari yatumye. Icyo twabonye nuko twarose ibyo umufasha w'umuhuza yashikirije inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Yase, yaratubwiye ko ibintu byari bimaze imyinshi iriho mw'inzitizi y'uko babitoreye umuti. Icyo cyaratumwegereje cyane kubera ko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona bigomba biri mu makonsiritasiyo ariko ubu yabakubwiye ko byaheze, kandi ubu mu minsi ya vuba cyane mu kwezi gutaha ibiganiro nyezina bizoce bitangura.
Izo nzitizi zabonewe ibisubizo barazibabwiye izo arizo?
Hari ibyo batubwiye n'ibindi kubera umwanya wari muto tutaronse amadetayi cyane. Mugabo nk'ibijyanye nk'abahora badatumigwa batubwiye yuko icyo kibazo uyagisa n'icyatoye umuti.
Bwana Gabriel Rufyiri, kimwe mu kibazo cyakomeje kuba inzitizi y'ibiganiro bihuza abarundi ni ikibazo cy'impapuro zashyizweho zo gufatisha bamwe mu banyapolitiki n'abakuru b'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Icyo kibazo umuhuza hari icyo yakivuzeho?
Yego cyane, sinibye ahubwo twebwe mu mashyirahamwe yigenga twarabivuze ko cyane kuko twabona ko uruhande rumwe rutofata ingingo gonyene mu gihe amaze kuboneka umuhuza, byose bigomba kuba mu minwe y'umuhuza. Iyo amatapi yadutse aba yadutse, nicyo gituma rero haba habonetse umuhuza kugira ngo afashe ibyo bintu. Kuva mbere ni Bujumbura twaramubwiye twe twari mu biganiro kuva mu mwaka 2015 turabibwira umuhuza ingene byagenze, ingene mamanda dare yaje nko kubyerekeye abatwara amashyirahamwe yigenga. Mamanda dare yaje n'ibirya bavuga bya kudeta bitari bwabe, kuko twekore mu biganiro turabizi twarabivuganye nabo muri leta batubwira ngo nukubera ngo baza barasohora amatangazo mu nyuma baca babifatanya n'ibya kudeta. Mugabo tukavuga tuti rero abantu bo mu mashyirahamwe yigenga twebwe iyo umuntu ariko aravuga akavuga ibintu agira icyo twita mu gifaransa vision citoyenne ntitwumve ingene uyo ashaka ko nk'umwasi w'igihugu. Ibyo rero umuhuza yaravuze ko icyo kibazo bakivuze ko ubu twiyumvira yuko nk'uko babivuze hacatangwe ko kwita procedure tukazi nyene bo bazobigira hagati y'ibiro by'umuhuza no kuvuga mu Museveni hamwe na leta kugira ngo bavugane ingene ibi bintu byari mu nzitizi bimwe kugira ngo biganire bitabandanya bibandanye ibyo rero nibaza ko ari yo procedure cyo cyitangura kugira ngo mu biganire bizotangura inyezi na mugezi wa gatandatu bitangura tanzwe kizini mirimo
bwana Gabriel Rufyiri amashyira hamwe yigenga yakomeje kunenga umuhuza Benjamin Mkapa uburyo yitwara mu gutumira abajya mu biganiro muri inama muvuyemo Entebbe hari cyahindutse ku buryo mubona umuhuza
bivyo dushima ku muhuza kwarabimubwiye n'ibyo tubona ko byo ba ameliore ndabivuga gute mu gifaransa twarabimubwiye na byone ikintu twebwe twaguma tuvuga n'uko twavuga tuti bose ni babatumire ibyo rero yarabyemeye kwazobikora rero kimwe nacyo kwavuga tuti kubera biteba nibagerageze barabi kungene ibiro by'umuhuza byo baranforce no kuvuga byo kongegwa kwabandi ibyo barabikoze rero twebwe tubona uya hariho n'ikintu kijanye nuko kenshi kuwahura twumva amajambo ugashusanga baravuza amajambo usanga ashikirira uruhande rumwe nibyo twarabivuze ko tukavuga tuti bogerageza ibintu byotuma uruhande rumwe cyangwa urundi wumva kumengo ntirufatwa cyo kimwe n'urundi kwize byohagarara rero byo twarabyumvikanye ko twabivuganye neza nico gituma twibaza yuko mu biganiro bizokurikira ibintu bizogenda neza rero abantu kongerageza tukabi positive ndabivuge gutyo twizere yuko ibintu bishobora kugenda neza.
Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe Orcom rirwanya ruswa mu gihugu cy'u Burundi turagushimiye cyane kubw'aka kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema kuri iyo nkuru. Mu Burundi hari mutamakazi yo kumutumba wa Ruhanza komine Giheta mu ntara ya Gitega yaraye yishwe n'ababanyi biwe bamwagiriza uburozi mugabo we nawe yarakomeretse cyane akaba ari karavurirwa mu bitaro byaho nyene mu Giheta inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Urugo rwa Gabriel Nzobonimpa na Margarita Manirakiza ku mutumba wa Ruhanza komine ya Geti ntara ya Gitega niko gwaraye rutewe n'incuti n'ababanyi babo nkuko vyemezwa na Manirakiza Alexi Mustanire wa komine ya Geta hari ngiye c'isaha zitatu z'ijoro z'uyu wa kane imbere yo gukubitwa Margarita Manirakiza n'umunega wiwe babanje kubohwa Margarita Manirakiza yavuye acikana naho umunega wiwe Gabriel Nzobonimpa basigari kiruruma Alexi Manirakiza musanere wa komine Geta amenyesha ko ivyo bintu byo kuyanira bitari bimenyerewe muri komine arongoye
muri ricoro harabaye ukoze bw'ikibi tutari dusanzwe tumenyereye ngaha muri komine yacu ya Geta aho ku rugo kumutama n'umutamakazi basanzwe babana basanzwe kandi bafise abana bamaze gusohoka twumvise batotera kama mu ijoro yuko umuhungu wiwe ari kumwe n'abandi babanyi bashobora kuba bakubise kugeza yaho umupfasoni ashobora kwitaba Imana hanyuma tubajije icatumye babakubita twumva yuko bamuhora ibirozi twebwe ikintu twace dukora nuko twace dusaba yuko nyamiramabi zoca zihutira gufata abo bantu kugira ngo amatohoza abandanye hanyuma ubuzagirwa n'iryo kosa ashobore guhanwa hisunzwe amategeko
bigahamaze gufatwa n'ubanganiki
kugera muri no mwanya ndiko ndababwira haramaze gushika mu gasho abashika 23 mugabo ukuntu cifashe nuko bwa mbere ubwo nyene hafashwe uwo muhungu wiwe hamwe n'umunyumba 10 wo kuri uwo mutumba nyene mutumba wa Ruhanza
muri abo bafunzwe 23 bagiriza ububwizi bwa nabi harimo bamwe mu bana b'uwo mujyango watewe sinzotuma Renovato n'umwe mu bahungu b'uwo mujyango yagirizwa ko yaragize uruhara mu kugandagura ababyeyi biwe twamusanze afungiwe mu gasho ka polisi muri komine ya Gihete
ufise imyaka 45 nkaba maze kubura abana batandatu n'ubwo ngo ntibaroga
nzi gute ko bahitanye nabo
baravyiyemereye uburozi bwo kuroga nyene ibitega kanini bivyo twabonye
abana bahore bishwe n'ibitega
bishwe n'ibitega koko kuno bapfa narabibona aha narababaye gose
nduweze Claudine umuzukuru w'umuryango watewe niwe yizanye ngo bamufunge avuga ko uburozi bwa sekuru na inakuru bwari bumugezana
je nizanye kuko ku mutumbi wacu twaramaze guseserekwa umuntu ashobora kweguka atagwaye ukaweje mu gitondo mukavyukana ubona komeye ku mugoro kaza wumba ngo hogituze guhamba je nkaje ndumuze kurowi je ntasiba kubindisha abasenze ni bo baza kungirira igisabisho ndabimenya mu gitondo yuko jewe naraye ngizi ngorane
Manirakiza Maria Roza numwe mu babanyi b'uwo muryango warayutewe gahuriye kugashoka igipolisi muri komine ya Geta nawe nyene yizanye ngo bamufunge
kubera iki wari kwinjira
no kuvuga mu muryango twebwe abagabo dusigaranye naba ababana ba abakurambere bacu bose bahari abadutabara nka twebwe iyo twubatse tugize ngorane bose barapfuye
Mutama Gabriel Nzobo Nima aho twamusanze ku bitaro by'abafurera muri komine ya Geta twasanze amagara ye wifashe nabi kuko atashobora no kuvuga mu Geta mu ntara ya Gitega gati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel Antoine Nsabimana ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri
Uri kirukuri. Aha ibintu byashushe.
Mbega nibiki none ko mbona wasohoye amakaye yose. Ugira usubire mu ishuri.
Asha. Nti ko sanga imbeba zarandiriye amakaye.
Cyangwa ugira ubishire bamwe batekera umunyu. Eko.
Umbe mama nawe basha. Nibi bintu nizi myaka 13. Cyo njana batekera mu munyu. Ebesha mama na.
Nabare ureke kuntwenza ntegira utugufunda. None kutambwira habaye iki?
Uyo narakubwiye mama ko tugiye twogorora hari. Ndinda mbanze ndavyige uheze uhirabira gahinda.
Uwe. Yara dutabaye nyabona kadede yatwigishije kurima imboga mu mwonga. None ntubona ko uyu munsi tubukura mu cyiza.
Mama na wewe.
None kutwinga.
Uwe mvuga ko gorora naho ukambwiza byatsi byirengarenga.
Ah.
Wewe wihangane gatoyi gusa mu mezi abiri uzuba by'umuceri n'inyama
eh
ejo bushanje gukora cha kibazo kuri izine kwa gitina murisho
ewe gasore nawe nanotanguye kwishima utarabona ko nico kibazo gitoyi
mbe kutavyumva none wibaza ko nzuva nyobego
Mukama wikigo.
Jambora nizu wona ma.
Kaso.
Sa.
Mukama wanji.
Ash. Sandra. Chanyi nubas.
Iwazi na hui shure. Ui gaso. Anzuri ndire ntangure kwira mukizi
ya mama. Yo. Iwe chula bida hamara nyimis. Sinarinzi wewe kutuzora mukanya sana.
Amahoro.
Amahoro kama. Amahoro ingu. Amahoro.
Uwe kuta na umekoma.
Amahoro. Sand. Abadapfuye barabonana n'ukuri
gose cyane.
Ha. Sindinda kandi kukubaza kukomeye. Kuko tewe ndabibona.
Kuri ndakomeye.
Kana
mwebwe mbona umenga ni sawa.
Yo oya mwana nje nashaje don't have change. Waho ndako nahetse.
Cyangwa mbona wiberaga kumida.
Uribonye nkomiwe ho. Ehe, sigara mbona kanene na gaso he. Mbanze nshira inkono kuziko ndaje.
Ukurikira yinjire.
Nagize gakeye muganga.
Kinyota.
Ntabarunyarukiriza birase.
Urakwaye nyene urakwaye. Okay. Zani nimero yawe. Turabe ni wowe uramukiye kwinjira.
Yo. Oya sijewe mugabo. Sinari kurindira kandi numva byase muganga. Abandi bararindira. Ngirabo nivyihuta.
Kinyota na uri kunda none wowe waze uko baje kwivuza rero batagwaye
oya muganga hagiye guharazira rutana nzahitanye ingata n'imigozi
ego basi mbwira none urwaye gute waciye kwa dokitera gupima yakubwiye ngo iyi
eka nta docteur nagiye ko nashaka wowe nyene
jewe
warangwaye wowe ndazi ko uyihana
babunduranyemera kwe uba barahehe none yota cyenda rapuye nzanashi
urumva umusonga uhanuka hanyene aho mu mutwe nyacaro rero kikamanuka cyashika aha mu kazi bakinda kigahagarara
ngo mwiki ngo mugaki mu kazi bakinda
yego hamusi mukonde
ashitega kimana rabuye nzanaje kabasa naho nyene musi umukonde
oya
ni munda
simunda
eh
namusi
munsi hehe piga yi
aha nyene habakuze
eh
none weho nokuze ntucu vyumva
musazaraho bagisoka iyo ngora twebwe ntayo dupima ngaha bisahavireka gutesha umwanya abantu urabona
mbega ubira mwirwa mura nampima hoho mbaze muti gusa nayi ngwara yoyo ngwaye ndayikeka narando yumugera
sa
sandra nyene nyene wacye wigire mugireko uri numira nyene pepe nyene urampe banyene ko nyene
oya nani gashaga sore washaka nkire gute cyo mahanga bibaza ngo biroroshigasha
ehe ko ndabizi ko bitoroshye mugabo wari bikura bu kantere fona basi
uratsiko nigeze kugerageza rimwe bikanka
ngahe yeshera hiyo
bya kweri na telefone biranga ngira yaramarezo yaparanganya urabizi ivyo ngaha na
ehe ko ntacho sikizi basi ho kubona mugabo re ntakubesha nenda ukumbuye byata nenda ukumbuye cyane gose
yego mabe
nawe warahindutse gabasha
ahanye narahindutse
nayo bembona umengo asha mugatera kiyongera
kare kakwesha
Asha. Nene wavuye mu kiriko cyane.
Araheze nka 3 mois. Juste akazi gahagaze. Aciye nigaruki.
Tene ze ifaranga yetu bige. Ndazi ko bibitse.
Eh asha gasore kwitwengera. Aho ndavye ubona sa nuwo afite amafaranga je. Ne kasha.
Aho re uri kwanga konsorore. Eh? Vumvuga basi gutaravunjisha.
Ndisa niho re. Uwo menye ukere nifitiye nyene. Ega gasore sigaye ndije nyine nabana babiri aha
usigaye uri wenyene
no
kikano na wari he
kikano ushaya giye kwiga hanze
bash uja nawe ntare kindaronde umudoktere muzima asubira kwiga ronde
amashure ntaherasha yagiye kugira specialization mu byo kuvura abana urumva umunyene cyane yibako nyene
sha ntacho ndumva gahiye kari wanyu none ko urumva ari hehe
eh
gere kwaje umuzana
nibyakunze sha kunda muzana yego
umwana uzureza atanitsika muri hi
oya
mbere ubaza ko umukobwa wanjye
oya mbabarira vraiment ndabizi ko umukunda
oya nokuri
mugabo oya mbabarira nibyo naje nihuta ntanabiteguye
mugabo usandurangiriye nawe
oya oya
wari kuzanira kakurumbe
nukuri mbabarira
nakubwira karakuze
ha mbonaraga 10
oh numbi
yego
niki numva ndagakumbuye kwete none sandra
sa
waje hi watu byaye aho sanga maze ndwi yose tari bwa zindi kuramutse
oya ubije no byumva kagasore nashitse no musi sha iyo buzi ko ari mwebwe abambere ndamukije niwe uri kuravuga uko pre
nibyo
aha nega pre
erega nani bwa mu ndagatima karacanye
sa iyo sha
none waje mu biki
Nazaye narise tuje gupasa ikibazo kuri izine turabina tukutworonka kazi gasore
eh asha nina bajene bose bari tayari
numbwire
eh cyo nubona ko nari naso ya makaya
yarakugira wige
ahantu reko ndasoma buke mu Kenya kugira igihe cyo nkizove cyo
asha ndumva nawe wabishuhiye reka tuze twipime turabesha
ati kwipima gusa cyo na mahera nzohembwa namaze no kuyaharira
ware bantu byorosha ubu tarakora n'ikibazo ngo ne kugitoye ubwo mutangure guharura amafaranga ewe
aho aho jewe nje ntabwo bamfite kwe
yabo
ko kubura kazi oya Aha, ntabwo banamba.
Aho ni sawa.
None gasande.
Sa.
Nize nawe nikuri haranga.
Oya, 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 oya.
Nawe.
Oya, turara hari ya muri obeje mu gitati. Oya, oya. Ari se yagiye gufata amashamba. Ahubwo reka ndegene ndaye ko yazironse. Reka ngende mperekeze.
Yakwanse kurara gadata wanje.
Oya, oya.
Reka mbika amakare basi ndaguherekeze.
Ego, ngo mperekeze.
Ndayingwara yo yo ngwaye. Ndayikeka. Arando yumugera
sa e sabe no bisenye rero utikiga kinyoda
urumva muganga
eh
gakeka ko nanduye wa mugera urukunda
ah o kinyota sha bisura kabi so kareka gutesha umwanya abantu
wewe muganga ndakomerewe
ukomerewe nibiki urumvige n'urukurajajura hari abantu ngaho hanze barindire kwivuga
kandi rero ga muganga
eh
narose agati wa mpufahaze
Ngwiki hashigenda uwo muti uyo ngwara ya ngaha ntawo mfise uravyumva
oya
mbekinyo turaza abantu bari ngaho hanze bakeneye
kwivuga kandi nashaka nahanda hanashize kwa muganga
aha
mvira ngaha
juste muri kutesha umwanya abantu
kandi rero nk'ubu nopfa gapfira ngaha wase kumvura uri muganga ehemwe umenye ko hano
none ndaguha umuti je ntawuzi Ndakushe umwanya abantu wewe.
Ni wumva. Iyumva za rero tuwa muti witwa gute.
Okay bas. None, ngo nyamuti witwa gute bas. Eh? Numve ko tufise.
Umuti witwa ari ishi.
Ngo iki? Uti kiga kinyoda.
Ari sirumo kandi rero
ndakubwire ibyo sinari. Eh?
Kandi rero kubera namaze gusinzika.
Mafiye.
Bize mwo cha munyandikira. Bafata mu
gitondo
cha 6 no mwito.
Keza kura ngaho wa musaziwe. Kumba umukobwa wanje. Ndiwari kurakinirako. Wazi gutisonera. Kinyota ndagusaza. Sohoka. Sohoka nimwe. Hoshi. Hoshi gere namba mu maso. Murabone umukobwa wanje ni uza kwayagurako.
Mugaho naho.
Seigneur.
Naho nyirukanye.
Eka genda ndagusaza.
Naho nyirukanye. Nimuze mwirongorera.
Murabone. Urakarongora kwa kubonye wa musaziwe. Hoshi.
Oh yeah, eh? Even if shock. Oh, they can get a mishmash.
Phone.
Him be allah.
That was a very kiss.
Stay away.
He keeps you.
Oh, you wish one to your man guy jail. He be kunda. Jeff, who didn't want? Come on, your tank.
I cover him.
Tell him that you would him.
We shall go serve as a woman on how Ember forgive you soon as Penumia.
Eh? What's on
me? He was a shanda who serves.
I'll show you to come to the one. Good, he hated him. Yeah?
I could now
be the one you are here. Niviki.
No, no, I need to get here. Ogana chain, that you.
Eh? Ujamu shins win holds.
No, no, now have a melon house.
Oh, yeah. Sure. Eh. Eman, Nanga. Namusanga Karagutok.
Eh.
Bali could turn when the Kurahi. Jay away. Ha.
Bige ajiwe ndabigwiza n'ubusa hanyuma buzima ukabandaye. Nisanze sha. Eka noneho sha ibyo sivyo bimbabati. Babati we na restaurant yacu igira yugaresha n'ingene twari duhagaze neza.
Nabo bagesera nyine bariko barabatera umukoshi. Mugabo barahumbasha. Barahumba. Imana y'abanyarusange. Irababona ntimuzugura restaurant.
Eka sha fundeli reka. Urazinge tumaze gusesa zabuza abazige.
Nakahomba kwere.
Kama katasanzwe.
Mugo ntimuce mwihebura. Guma mugwaza kwaza bukebuke bizoza. Bizoza frere.
Besha funderi kwa wakiri ya bakunda restaurant yacu kubera ifizi rusangi. Ubu naha kaba tafizi jabu kumupaka.
Ya. Oya nawe ntibizoguma gucyo.
Cyase
ndikwere. Ngo jangingo. Ngo bayifashe kubera hiye kiza kinzara kiri rusangi. Je nibaza kubizohera. Nimugira ubwoba frere.
Cyase nzikwere.
Eta yere. Ibyo byingorane reka tubyihoze nande. Eh twigane ibyacu. Sivyo gashere.
Nakubyihoza nyine nako.
Ibyo byibazo. Ibyo bizohera. Ariko urukundo rwacu Ero zo kwa maho. Sibyo.
Tutaweje ni cyo kwiri zo kwa maho.
Eh, do na kashe.
Sa.
Ah ya. Ah, nye. Ah, nye. Ikyo ukundo rwacu, eh?
Sinawe.
Ibyo urukundo rwacike bigize iki?
Ekameme. Ariko none tuzakoma kunyene kanuze.
Tifonde sinahuye.
Ariko ibyo tubyumva.
Kuri nkabyumva.
No n'ucubyumva iyo bica. Urazi urukundo rwacu rugetse. Oh ya. Na kwa kaza kutere indi ntambwe.
Indi ntambwe. Ntambwe nyabaki.
Yo Harris, urumvimbe. Natasha itwana umenga ntacho cakozesha.
Sha harakanye kwere. Eh Sandra, injiza amaguru mu ishuka niho tususuruka. Ifuke gucyaye.
Tene nabiretse kubera taragira ko tujyama.
Oya, ifuke, ifuke.
Bite none wewe kumenga sihuri usubwo rw'ikibazo hari
huwa anakoreye ibibazo iki nico cyo ntera ubwo bajewe wapishani bindi
habaye iki
girari wapishani papa ari karankoroga cyo rantera ishavu prima je
byagize gute
ibaze sha Sandra papa yubaho kwa kanzanira ikibazo tuzokora gombe ndaraba inyisho uribaze
ari Ya kweli ya guhaye ikibazo tuzokora. Nize naturabe.
Astona gasanda. Ibyo bintu byo gutisha aho urabikunda. Urabishigikiye hoho.
Bahina sha. Ndaguye ndagarutse ibyo bintu sivyo. Hamprise akaba ari papa wabigira.
Ibaze sha. Je narengewe. Kandi yarasaranye ko ntegerezwa kubyakira. Aha ndabifisa muri chambre uribaze.
Papa wonu atari. Kwika tokureka ngo ukore ikibazo nk'abandi.
Sinamubwiye kandira ngo ntabyemeye arancha.
Ukama ukigongo. Uko nyine ngo cagusha kubera wose gutisha garisi.
Wewe papa na uzi. Papa na uzi. Ibaze sha yari yabanje kumbwira ngo jewe sinzoende no gukora ikibazo ngo azopfa kunterekaho. Naramurahiye.
Cyo sinumva ngo yanafise. None atinya ku kibazo cyabava kikunanira cyane.
Urampaza. Je namubwiye ko ntegerezwa gufatwa cyo kimwe nabandi bakandida bose. None urabona ibyo aciyazanira.
Umviriza ari. Kugira n'uyigurite ngorane. Ubirize ndakubwire. Ico kibazo kigumye. Mugabo ntukirabe hamuzokore nk'abandi.
Niyamenya naho gashaka Sandra ntazonyica. Ere gashaka kombu wampi.
Kani wikawushe. We uzomubwira ko wagize ibyo yakubwiye. Azobimenya gute?
Oya namwe rabi ibi bintu ntoya imbere y'umujyange wanje
mubabohe mwe
ndababwira ntiyamara yamara abanyabugo baratubangamye ngo mafota ndahuguze
mafota
oya rabi batangwe kuturungikiri inyandiko nzitera bwoba badutyoza ngo turi nzige murumva ko ngo turi nzige
oya mugabo mafota nawe reka gushu mutima abantu
kazuru Utindiko ndabacu mutima batangwe kutwita ngo turi nzige numva hasigaye iki ngo tuje twumva batuguyemo ngo batumare
banza muri ndire dutohoze neza tumenye ibyaje
utiki utohoze utohoze ibiki ntabandi babizanye ni babanyabugo ni babanyabugo
hemwe nibiki kumego haru ruhagarara Kazi. Nibiki.
Turagera miwe nawe ngo nibiki.
Nibiki no.
Nibakwereke nawe ntuzi gusomehera. Era. Abasoma
funderire.
Eh.
Aha dusanze harabakwiragije inyandiko zitagira umuko.
Eh zivuga ko turi nzige.
Eh
byongere.
Deka. Eh. Yo kanya bashamwe. Eh. Go to the gate, okay?
Tadiji ya Amerika umwanya watekanirijwe iki kiganiro cy'umwanya ugarukiye ngaha mubandaye mukurikirana ibiganiro bica kuri ya Amerika mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro facile niwe dufashije gutorokanya ibi gushira hamwe ibi biganiro